Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiriwe cyangwa mwaramutse nshuti bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa kane genekerezo rya kabiri ruheshi umwaka wa 2022 aka nikakanya ko kwashikiriza makuru mu kirundi mudukundire tuyahere kuri zino ngingo zikurikira makuru y'ubutunzi muri gwa rukurikirane rw'ingorane zugarije ishira hamwe ryo gutuma tumana ko Onatel murano makuru turaza kubabwira kazo z'akabakozi kataboneka neza mu gihe basanga amafaranga bagiye barakatwa kumushahara atashitse mu mashira hamwe yo gutegekaniriza kazoza abakozi iho nyangwa ajagateka kazi na muntu n'izindi nyifato zidahuye n'ivyumviro ya Melchior Ndadaye nivyo vyibonekeza inyuma y'imyaka 29 umugambwe wiwe sawanya Kodebu utsinza amatora hari kwigenekerezo rya mbere ruheshi umwaka wa 1993 muraza kubyumva murano makuru abarezi bo kwishure gisumbuye rya Gatara mu ntara ya Kayanza baragabisha ko bashobora guhagarika akazi mu gihe abanyeshure bakubise umwe mu barezi batohanwa by'akarorero navyo nyene murabikurikira murano makuru mukanya kaze nidonido yayo
Inzamba
ano makuru tuyatangurire mwishira hamwe ryo gutuma tumana ko amakuru Onatel interano zitangwa n'abakozi ba Onatel zo gutekanya kazoza no kwivuza haraheze igihe zidashikira amashira hamwe abijejwe ariko igihe cyose bari bakironka gahembo kabo baba bakaswe ayo mafaranga ivyo biraheza bikagira ingaruka ku bakozi bakukuruka muri kino gihe aho bagenda basize inyuma izo ntererano ziyongera ku mafaranga baheraniwe akarero nko mwishiramwe INSS Onatel maze imyaka ibiri idatanga intererano z'abakozi bayo muri mituwele naho babwiwe ko atamukozi wa Onatel canke abamukomoka ko bazoronka ikarata yo kwivuriza ko igezweho bita carte biometrique muri mu gifaransa n'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Georges Nimenya
abakozi ba Onatel bavuga ko bamaze imyaka bakatwa amafaranga batanga kwitekaniza kazoza nayo kwivuza ariko ntashikire amashirahamwe yishinze ivyo bikogwa ayo nayo ni INSS na mituwele impande yayo harayandi aja mu mashirahamwe n'amabanki atekaniza kazoza abakozi umukando wo ku ruhande ivyo bita mu gifaransa pension complémentaire nayo barayakatwa ariko ntashike iyaja kuva mu mwaka 2015 uyu munsi aba bakozi ba Onatel bakavuga ko amafaranga Onatel yayaniye angana n'imiliyari 8
ikibazo Onatel uko imisi igenda niko kigenda gikomera niko kigenda biyangara kuba dutanguye muri INSS umuntu aguma atanga ifashanyo dufatiye ku rugero runini kuri twita plafond baba bakora kurisha umukozi Onatel beje guharura umuntu afata imyaka akuze agwiza n'amahera 900 ayo mahera Onatel idufitiye uyu munsi ashika imiliyaridi 8 amadeni badukase ntashike amahera twe twabiziganirije nk'integanizo zatashe amahera kwari twabitangiye mu masosiyasiyo atandukanye atashitse
muri INSS umuntu akukurutse ava muri Onatel ku myaka y'akazi babanza gukuramwo iyo ibiri interano yiwe itashitse bagaheza bakamuha yasigaye muri mituwele naho kuva hatangujwe ubuhinga bwa none gukoresha ikarata biometrike abakozi ba Onatel babwiye ko batarimwo bazozironka kubera ko baheraniye mituwele
bagamhera menshi Onatel itarashikana muri mituwele bigaca bituma yuko muri mituwele batubwiye yuko twebwe badashobora kuduhira ikarata biometrike abategetsi baturongoye batagiye ngo bavugane mu mituwele bavuga bati aya ni amashirahamwe ya leta abarongoye Onatel nibaze tuvugane ingene ayo mahera azurihwa abakozi bavuze mugabo twarabuze umutegetsi wo muri Onatel watubabanye wagende akunca kubaza mu nzira
abakozi ba Onatel bakavuga ko abarongoye Onatel hejuru yo kuba bashobora kuba bafise ubumenyi buke n'ubushobozi buke badakunda n'abakozi b'iryo shyirahamwe ibyo bivuga bafatiye ko mituweli bababwiye ko hamwe abatwara Onatel bogenda bakavugana ibyo bibazo n'abarongoye mituweli icyo kibazo coheza kikava mu nzira bakazironswa. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira ibijyanye n'amafaranga abakozi baterera mu yandi mashyirahamwe n'amabanki afasha ibijyanye na pension complémentaire abagiye mu zabukuru mu kubaha umukando bibikiye ingaruka zimaze gushikira abakozi ba Onatel imiryango yabo kubera izo ntererano zabo zidashika kandi zakuwe ku mishahara.
Mugisata cy'ubutunzi nyene ihinguriro gisukari sosumo risaba buramatari w'intara ya Rumonge gutanga amazina y'abadandaza basubirira abafatanywe isukari mu mpera zindwi iheze. Abadandaza bahora bakura isukari muri sosumo bakaba bayifatanywe bayinyegeje. Abanyagihugu barashima iyo ngingo ya sosumo ariko bagasaba ko itangwa gisukari ryobamwo umuco. N'inkuru ya Jean Marie Ndabashinze.
Ishyirahamwe sosumo risaba abadandaza baronswa isukari kuyishikiriza abanyagihugu. Ni nyuma yaho hafatiwe isukari irenga itoni ku badandaza bari bashinzwe gukora icyo gikorwa mu ntara ya Rumonge. Abadandaza bari bayinyegeje bakaba bafatanywe itonga mu mpera zindwi iheze. Abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bavuga ko bari basemereye kuva kera ku isukari inyuruzwa ntihagira igikorwa. Bavuga ko abategetsi bahagaritse abadandaza kuko vyahavuye bija habona. Umviriza umwe muri abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge.
Abahereye imyaka tuzura yuko isukari iriko iranyuruzwa bayinyegezanywa bakayigurisha amahera menshi. Rero uno munsi kubera babonye vyagiye habona ku munsi wa gatandatu baje bagirisha inama urongoye umuganga Saint David mu ntara ya Rumonge abasanzwe bayidandaza.
Ariko rero icyizere cy'uko ibintu bizogenda neza ngo si cinshi kuko bibaza ko nabo bazoyiha bazohava bakora nk'aba mbere. Basaba ko hojamwo umuco mu itangwa ry'isukari.
Nta cyizere gihari cy'uko n'ubundi batazotora muri ba bandi nyine b'iwabo. Amakenga rero hari nuko bishoboka n'abandi baje tugasanga bakora nka bya bindi nyine byamwe ba mbere byo kwinyegeza. Icyo rero ntiza gusema dusaba yuko iki kibazo cyangwa umuco kugira ngo abantu bazabone isukari naye ahandi ho nta kidashoboka.
Tubamenyeshe ko ibura ry'isukari rivugwa mu gihugu cyose cy'u Burundi bikaba bimaze kugaragara ko abadandaza batari bake bikika mu kiza bakayinyegeza kugira ngo bazoyigurishe igiciro cy'umurengera.
Arakoze na Jean Marie Ndabashinze. Mu kanya turabandanya ano makuru mu gisata cy'agateka kazi na muntu ni nyuma ya kano karuhuko gato.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Turabandanya nano makuru twabateguriye mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Mu cegeranyo cy'ishyirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa ryakiremwa muntu akat Burundi cyo mu kwezi kwa gatanu guheze abantu 16 baramenyekanye ko bishwe abandi 10 baranyuruzwa. Iryo shyirahamwe rivuga ko rirajwe ishinga n'umutekano muke ugumuhungabana mu Burundi. Risaba leta gukora amatohoza akomeye mu ntumbero yo guhana abagirizwa ayo mabi. Dutega amatwi Augustin Mubona ajeje ugisata cyo kumenyesha makuru mu ishyirahamwe akat Burundi.
Abakora ayo mabi yose akaba ari bamwe mu bakozi b'iperereza, bamwe mu bapolisi imbonerakure, hamwe na bamwe mu basirikare. Ibiziga by'abantu bikaba byamba byatowe ahantu hatandukanye cyane cyane mu nzuzi bigaca bihambwa igihuti huti no ku itegeko ry'abajeje intwaro n'igipolisi muri ubwo burere. Ibyo biziga biba byatowemo atamutohoza abanje kuba kugira hamenyekane abo bantu ndetse n'ababagandaguye bamenyekane amaheza bashengezwe. Akati Burundi muri ico cegeranyo rerekana uko tuyihanganiranira mu bya politiki byabandanije kuranga abanywanyi b'umugabo Saint David bikubera ibyo byose. Ishyirahamwe akat Burundi irasaba leta y'u Burundi guhagarika ayo mabi yose ariko arakorwa n'abanywanyi b'umugabo Saint David mbere ndetse n'ababikora ikabahagarika ikabashengeza imbere y'ubutungane. Akat Burundi ikongera irasaba leta y'u Burundi kubahiriza umutekano w'abanyagihugu bose itaciyemo imigwi y'imigambwe cyangwa amoko.
Augustin Nimubona. Iryo honyangwa ry'agateka kazi na muntu rirahagaritse umutima n'umugambwe Frodebu guhonyanga agateka kazina muntu kutubahiriza ukwishira no kwizana birakibonekeza mu Burundi nkuko ivyegeranyo bitandukanye by'amashirahamwe mpuza makungu na yakorera mu gihugu avyerekana ivyo bivugwa na Pierre Claver na Imana Rongo uyu mugambwe Sawanya Fodebu ni nyuma y'imyaka 29 uyu mugambwe umaze utsinze amatora Pierre Claver na Imana mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuruno wa kane avuga ko abari mu nzego z'umutekano bahoze mu migwi igwana gushika ubu baguma bahagarariye imigambwe bavuyemo muri iyo migwi aho kuirengera tegamatwi Pierre Claver na Imana
umugambwe Sanya Frodebu urabaje ushinga nihohotera y'uburenganzira no kwidegenzera bya kirimwa muntu ihohotera turabyumva kandi tukarisanga mu byegeranyo by'amashira hamwe arwanira iteka rya zina muntu akorera ngaha mu Burundi amashira hamwe mva makungu nka za Human Rights Watch Amnesty International imirwijejwe amatohoza eka nabandi bahinga amashira hamwe mpuza makungu akura muri ico gisata ivyo byegeranyo bigizwe n'ibiharuro bivuga birerekana ihohotera rikomeye ry'iteka rya kiremwa muntu bigatuma rero ngaha dusaba ubutegetsi butandukanye bw'igihugu guhindura iyo myifato mu bari barafashe ibirwanisho ntibihishe bamwe bamwe mu kwerekana ko bashigikiye imigambo yavutse mu mirwi bavuyemo badacinjwe Burundi muri izo nzego zijejwe umutekano ukwivanga ko bagize inzego z'umutekano bikorwa by'imigambwe bisubiza inyuma intwaro ibereye yisunga demokarasi hamwe rero n'iterambere ry'igihugu muri rusangi mu ntwaro ya Republika mu gace ka 88 kayo ibwirizwa shingiro ryategekanya ko amatora aba mu mwidegembyo mu muco kandi bubahiriza inkingi za demokarasi intambwe zose ziringaniza ry'amatora kuva mu integuro ry'itegeko rigenga amatora gushika mu matora nyezina no gutangaza ibyavuye mu matora urwo rugendo rwose rwuzuyemo utunenge n'ingorane ziboneka zivuye kutunganya n'ayo matora ubutegetsi bw'igihugu buhamagariwe kuzikura mu nzira mu gutunganya amatora yizigiwe na bose nimba bushaka kurunka icizere mu banyagihugu hamwe n'amakungu
mu gisata c'indero naho abigisha bo kwishure gisumbuye rya komine Gatara baragabisha ko umwanya n'umwanya bashobora guhagarika ivyigwa ni mugihe mugenzi wabo Gedeon Nimbona aheruka gukubitwa n'abanyeshure atotunganirizwa mu maguru masha abo bagirizwa kuba barakoze icyo caha kuva bamukubise ku munsi wa kabiri w'indwi bakaba bacidegenza abo bigisha bagasaba ko abanyeshure bagirizwa icyo caha bohanwa vy'akarorero Idonido na Pierre Gahungu
amakuru dukura muri iyo ntara avuga ko ku munsi wa kabiri w'indwi turimo igihe cy'inyuma y'umutaga harakagwi k'abanyeshure bariko bavuga izi radio mu kirasi cegeranye n'ico umwigisha Gedeon Nimbona yarimo ariko atanga akabazo niho yagenda kubavuza kuvuza radio kuko byariko birahungabanya abariko barakora ako kabazo barubahirije ibyo yabasavye ariko inyuma y'akanya gato gusa baciye basubira kuyivuza niho asubiyeyo kubabuza batanu muri abo banyeshure baciye bamuja ko bamukubita inkoni n'ibipfunsi yagiye gutabarwa n'abandi banyeshure banse ko ibararigwa kuva ico gihe ariko abo bagirizwa kumukubita baridegembya kandi bakurikira ivyigwa ukuri kwamye mu buyobozi bw'iryo shure bamenyesha ko bakirindiriye abandi bigisha bari bamaze iminsi bari gucungira ca kibazo ca leta co mu mwaka w'icenda kugira bigire hamwe ingingo zibereye zufatirwa aba banyeshure mu buyobozi bw'indero muri iyo komine bakavuga ko bakirindiriye icegeranyo bazohabwa n'iryo shure kugira bagire ico babivuze ko ivyo vyabaye inyuma y'isaha zitandatu z'umuhingamo kubera ko ibirasi nka vyose vyo kuri iryo shure vyakorerwamo nshaka ibazo gisozera mu mwaka w'icenda imbere ya saa sita abanyeshure bo kuri iryo shure nyene rya lise bo bakaja mu vyigwa inyuma ya saa sita
arakoze na Pierre Gahungu mwakoze mwese mwariko muradukurikira abadufashije kwegeranya ano makuru kugeza aho muyumviye mwakoze mwese Eddie Claude ninazo nariko ndabashikiriza ndabifurije kuranirwa iwanyu mu banyu no mu byanyu nahuta.